VOA. Muteza matwi ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika irabandanya ibiganiro byayo, ibiganiro bishimikiye cyane cyane ku Burundi. Mwiriwe abatwumviriza mwese. Kuri miko muri kumwe nanjye Rosine Munezero. Kaze ku ijwi rya Amerika.
Iryo tangazo ryakiriwe ukutariko kuraba n'abariya nkuko byashikirijwe na Adama Dieng, umwe mu bahanuzi badasanzwe b'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI ajejwe gukinga ihonyabwoko. Hari rero abafashe ibiri muri iryo tangazo batangura kubivuga ukutariko.
Uyo ni Pascal Nyabenda, umukuru w'inama nshingamateka ya Burundi, ahabeshuza ko atigeze ahakana ko atahonyabwoko ryabaye mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi nkuru cyo kimwe n'izindi twabateguriye zirimwo abantu babiri bishwe barashwe ku butaka bw'u Rwanda mu gitondo cyo kuri uno wa gatatu, hamwe n'umugwi wihariye washizweho n'inama nshingamateka y'umuryango wa Afrika kugira wige ku cokorwa n'akarere hamwe na ONU ku Burundi. Ni mu kanya gato mu biganiro byacu, murabe hafi ya maradiyo yanyu. Abantu babiri bishwe barashwe mu gitondo cyo kuri uno wa gatatu ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru atangwa n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye avuga ko abo bagabo babiri bishwe bari kumwe n'abandi indwi, ubu bari mu minwe y'inyamirama bimugasho ka komine Rugambo mu ntara ya Cibitoke ku mvo z'amatohoza. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka.
Abo bagabo babiri bishwe mu bucagucagu bw'uno wa gatatu ni niyo nkuru Fideli w'imyaka 25 na Nyabenda Yeremia w'imyaka 23 bose baturuka ku mutumba Rukana wa komine Rugombo turi mu ntara Cibitoke. Bishwe barashwe n'abasirikare b'u Rwanda igihe bari bashoye mu mpisho umwimbo w'intore. Ivyo bivugwa na Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi.
Bashitse ku ruhande rw'u Rwanda niho bahagarikwa n'abasirikare bo mu Rwanda. Hanyuma umusirikare umwe ngo yaciye telefona uwumutwara, hanyuma ngo amubwira ngo turafasha abacengezi ngo bavuye mu Burundi. Hanyuma umutwara ngo yaciye amubaza ngo hari umunyarwanda arimwo, namwishura ngo n'abarundi gusa, ama ngo acamubwira ngo barase bose ko ngo yavugiriza telefone muri bwa buryo bwumvikana cyane babyumva. Kandi abo basirikare bari bamenye abo barundi kuko ngo nabo hafi y'umupaka barazinanye. Umwe ngo banamuhamagaye mu izina. Niho rero uwo musirikare ngo yacarasa uwa mbere, hanyuma arashe uwa mbere, bane muri abo cenda ngo bashoboye guca biruka baragaruka mu Burundi. Hasigarayo batanu, muri abo batanu ngo bahavuye barasa mu wundi wa kababiri. Hanyuma ngo umusirikare wo mu Rwanda havababwira ngo aho ntimwo kwiruka, abasigaye ngo baca bariruka baza ku ruhande rw'u Burundi.
Bamwe mu banyarugombo babwiye Ijwi rya Amerika ko ivyabaye ari ingaruka mbi zo kubuzwa gushorera ku mugaragaro mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda biturutse ku kutumvikana hagati y'indongozi z'ivyo bihugu bibiri.
Agafuko k'intore mu rugombo kagurwa 2005 mugabe akagejeje mu Rwanda babaha 700 by'amanyarwanda. Urumva yuko hariho ubusumbane, izo ngorane zavuye ku mutekano w'u Burundi n'ukwana bitewe n'abanyarwanda n'abarundi. Ini Burundi rero baciye bafata ingingo ko atakintu gitegezwa kujya mu Rwanda. Urumva rero ko ino Burundi ibintu byaciye biba byinshi, amahera mu Rwanda cyabameshi kubera mu Rwanda atabintu nk'ibyo bafise barimo. Niyo mpamvu rero abarundi baca babitibura mu ijoro bakabijyana mu Rwanda. Abanyarwanda nabo bavuze ati ko mwa nkakubizana ku murango ntitubakeneye mu ijoro. Niyo mpamvu rero izo ngaruka zose zaciye ziza.
Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi ashikiriza ko abari bashoye umwimbo wabo mu mpisho indwi bashoboye guhunga bagaruka ku ruhande rw'u Burundi bari mu minwe y'inyamiramabi mu Rugombo ku mvo z'amatohoza. Kubivugwa n'abanyarugombo ko bose bari 12 kandi ko hari babiri atawuze irengero ryabo, Pierre Nkurikiye avuga ko ari byo gutohoza.
Eko hoba hariho abandi babiri bataraboneka, ivyo ntibiramenyekana ko wumva abo bari bajanye bose bariho kandi bari mu minwe y'igipolisi. Nkumbure baraza kubabwira nimba hari uwundi yoba arenga ko kuri aho. Hanyuma ivyiwe navyo bihebironderwa.
Ibiziga vy'abo bantu babiri barasiwe mu gace ka Kibangiro muri komine Bugarama y'intara Rusizi, co kimwe n'imifuko y'intore bari bashoye biri mu minwe y'abasirikare b'u Rwanda nk'uko byemezwa n'uwavugira igipolisi cy'u Burundi. Abajyango babo bishwe basaba kuronswa ibiziga by'ababo kugira bifubane iteka. Kuri icyo kibazo umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye yishura ko iruhande y'igipolisi hari izindi nzego zica zija ku kivi kugira ibisabwa bitorerwa umuti. I Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika rero ryagerageje kurondera umuvugizi w'igihugu cy'u Rwanda ariko tukaba twamukenye. Umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Pascal Nyabenda arabeshuza ko atigeze ahakana ko atahonyabwoko ryabaye mu gihugu cy'u Rwanda. mwitangazo ryasohoye n'ibiro by'inama nshingamateka kuri wa gatatu rimenyesha ko intangazo umushingamateka Nyabenda yateye kwigikumu kwigenekezo rya 16 z'ukwezi k'umunani uyu mwaka ryatahu kutariko umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eloge wirika neza niwe yaduteguriye inkuru
Itangazo ryasohoye n'igisata cy'umuvugizi w'inama nshingamateka y'u Burundi kuri uyu wa gatatu rimenyesha kwitangazo ryatewe ku mukono na Pascal Nyabenda umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi kuwa 16 kwezi k'umunani uyu mwaka ryakiriwe kutariko ryonge yarihabwa insiguro zitarizo n'abantu bamwe bamwe ibi muri iryo tangazo ryasomwe na Alexis Badianda Yihimbaz umuvugizi w'inama nshingamateka y'u Burundi ariko yabwiye amenyesha makuru ko atayibazo vyemewe Ndayihimbaze yemeje ko umukuru w'urwego avugira ataho yigeze hakana kwihonya bwoko ritabaye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda mu mwaka w'1994
nyakubahwa umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Pascal Nyabenda yibutsa ko muri iryo tangazo yateye ku mukono ku izina ry'umugambwe CNDD-FDD atigeze ahakana ko ihonya bwoko ritabaye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda ryahitanye ubuzima bw'abantu benshi binzira karengane
bimwe mu byari muri iryo tangazo umukuru w'inama nshingamateka avuga ko byakiriwe kutariko tubyibutswa na Daniel Gerard Ndabirabe yabisomeye kuri radio na televiziyo by'igihugu ico gihe yari umuvugizi w'umugambo ariko ubutegetsi CNDD-FDD
ibikorwa bibi abakunzi ba demokrasi bibukira ko Romeo Dallaire nivyo kuba yararongoye minuwaro mu Rwanda agafasha FPR inkotanyi mu kuyishigikira no gushira mu ngiro bya byumviro byihonya bwoko Paul Kagame yagendera ko no mu kuyifasha mu bya gisirikare nkuko byagiye biravurwa no kwandikwa bikandikwa n'abantu batari bake uwo mugabo Romeo Dallaire na minuwaro yategeka mu Rwanda niwe yinjije inkotanyi mu muji wa Kigali azikuye aho bita ku murindi akazishikana mu nama nshinga mateka bita sende bikumvikana rero ko iyo hataba ugufashwa kwa FPR inkotanyi na Romeo Dallaire wa minuwaro FPR inkotanyi itopfuye ifasha ubutegetsi mu Rwanda amarementanya yihonya bwoko ryategerezwa gusukwa kuri leta yitwa ko yari y'ababantu w'abahutu yari yaramaze gutegekanywa no kubakwa neza hakaba hari hasigaye kuyashira mu ngiro Paul Kagame rero mu gutera u Rwanda yisunzeho nyabwoko yarazi yuko abantu biwe bazopfa
Umukuru w'inama nshingamateka yibutsa ko ibikorwa byihonya bwoko ko bisa kose naho bitutse hose avyamirira kure Pascal Nyabenda anahamagarira abantu ko bamenyera gutandukanya ibintu umuntu ashikiriza ku giti ciwe n'ivyo avuze nk'ubuserukiro rwego kanaka
iryo tangazo ryakiriwe ukutariko kuraba n'abariya nkuko byashikirijwe na Adama Dieng umwe mu bahanuzi badasanzwe b'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ajejwe gukinga ihonya bwoko hari rero abafashe ibiri muri iryo tangazo batangura kubivuga ukutariko nyakubahwa umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda asubiye kwemeza ko yiyamirije ihonya bwoko n'igikorwa cyose coza gicanishamwo abene igihugu ivyo navyo bikaba bihushanye cyane gose nuko abandi bantu batahuye ivyari muri iryo tangazo yashikirije birakenewe kandi ko haba ugutandukanya ivyo umuntu ashikirije ku izina ryiwe n'ivyo abashikirije ku izina ry'ugwego aserukira
umukuru w'inama nshingamateka yemeza ko ashimira makungu n'amashirahamwe yigenga kukungene yitaho ivyo Burundi ariko rero umushingamateka Nyabenda basaba kwamana ntaryo bakora taho bahengamiye ikindi yibutse yo migwi nuko Burundi ari igihugu cikukiye kandi kiramutswa inzego zitorewe n'abanyagihugu itangazo rya tuni umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi abeshuze ivyo yavuzwe ko riri mu ya nyuma yasinye nk'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi imbere y'uko asubiza ayo mabanga mu ikoraniro kaminuza ryawo ryabereye mu ntara ya Gitega hagati mu gihugu cy'u Burundi hari ku itariki ya 20 ukwezi k'umunani uyu mwaka iryo tangazo ryasohotse kuwa 16 ukwezi rikaba ryari ryo kwiyamiriza ingingo ya 23 ubusa gatatu y'akanama k'amahoro n'umutekano ka ONU yategekanya kurungika abapolisi 228 mu Burundi iyo ngingo ikaba yari yemejwe n'ako kanama ka ONU mu ijoro ryo kuwa 29 ukwezi kw'indwi w'umwaka bisabwe n'igihugu c'u Bufaransa Eloge Urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
Chutizi ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 nuko uvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835.
Tuibutse kwimwumviriza ari radio Ijwi rya Amerika ivuga i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Inama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yashyizeho umugwi wihariye ugizwe n'abashingamateka kugira bige mu buryo bwihuta ibyerekeye icyegeranyo cyasohotse kubikwiye gukogwa n'akarere hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu Burundi. Ni nkuru y'umumenyeshamakuru rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru iyarusha muri Tanzania.
Umugwi w'abashingamateka washyizweho n'ibiro by'ubutwari n'amashingamateka y'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko ufise igikorwa co gusuzuma agace ku kandi ibiri muri raporo y'ingengo 13 zatowe kuvyerekeye ingene ibintu byifashe mu Burundi hamwe n'ico kogwa vuba kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke nk'uko iyo raporo ibivuga. Uwo mugwi ufise ububasha bwo gukuramwo ibitari vyo no kongeramwo ivyibagiwe. Muri iyo raporo harimo ko amatata ari mu Burundi yamaze gutandukira karere. Imbarutso ya vyose n'urupfu rw'umushingamateka Madame Afsa Mosi, umwe mu bagize iyi nama nshingamateka yiciwe Bujumbura mu kwezi kw'indwi guheze. Ingingo zibiri nizo zitumye iyi raporo itazotangwa uko imeze mu nama nshingamateka ya Afrika y'ubuseruko imbere y'uko ishikirizwa ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Izo ngingo zisaba ONU gukoresha ububasha ifise kugira ngo harungikwe mu Burundi inteko mvamakungu hakogwe n'amatohoza kwihonyangwa ry'agateka kazina muntu bamwe mu bashingamateka babona ko rikabije. Umushikiranganji Leontine Nzeyimana asurikira Burundi muri yase avyamirira kure avuga ko ababisavye babitumwe n'ibigumbagumba canke amarangamutima kuko Burundi atari Siriya ngo bufatigwe ingingo nk'izo.
Je ari userukira Burundi ngaha muri inama nshingamateka guverinoma y'u Burundi sinavyemeye nabonye mengo byagiye kure. Emotions nizo zafashe le dessus abantu barafata ingingo cyane cyane icyo twahaririye nikigiye kivuga chapitre yindwi ya chata ya UN ivuga yuko iyo umutekano mu gihugu uteye ubwoba ku isi yose wahungamanije hamwe byotera n'ingorane mu bindi bihugu ku rwego ku isi yose Nations Unies irashobora kwinjirira hagati igakoresha guhagarika amaholation diplomatique canke guhagarika imigenderanire y'ugufashanya canke bibuze kwinjira kuzana igisoda bakoresheje isi canke ikirere canke mu mazi. Urumva ni nk'ibi nka bige biri ko biraba muri Syria ni kintu igihugu kitokwifuriza ikindi muri kano karere ko ravuze n'ikindi ijanye kuvuga yuko hari violation grave des droits de l'homme mu Burundi. Icyo twara chance kubera Burundi ni yabagendwa haraje abantu benshi mu Burundi ama organisation menshi twarasabye nabo wo muri era turabasabye muze mwibonere ntimugume mwumva ibyo musomye muri internet canke ibyo musome mu ma social media muze mwirabire mugabo ntibaraza n'ubu turabasaba ko boza bakirabira izo violation z'agateka kazina muntu bakabyibonera bonyine.
Uwaserukira Burundi yizeye ko komisiyo yashezeho izotosora neza iyo raporo maze igasohoka Burundi buyemera.
Ndandika ikete twara inama nshinga mateka ngo ndabona ku ikete ryanje itashoboye guhindura ingingo acarasubira aranyandikira irindi kete asubira mu bijya nyene niho naca mbona yuko no bivuga ngaha muri plenaire ndabibwira twara inama nshinga mateka ko ntemera byasohotse muri kigece gice turizeye ko uwo mugwi wahashizwe yuko uzoza utuzaniye icegeranyo kimeze neza.
Mu kwezi kw'indwi guheze inama nshingamateka ya EAC yakoranye ubutarariye kubera urwo rupfu rwa Afsa Mosi. Abashingamateka bahavugiye amajambo akomeye arimwo kwa karere n'amakungu basa n'abareza amaboko ku mvururu ziri mu Burundi. Pierre Claver n'inkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Arakoze Pierre Claver niyo nkuru. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro ntore kazoza mutegurirwa na studio Ijambo kuri kwijwi rya Amerika.
Amakuru maki mina mbeguri mu maki kudakoma.
Yo imisi yose nk'aya mango sinkakaza ndiko ndumviriza ntorere kazoza
Umviriza ntorere kazoza.
Eh, erega mwarasizwe. Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni nyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza.
Bakunzi ba studio Ijambo ndabaramukije ndabahaye nikaze muri cha kiganiro cyanyu
Ntorere kazoza.
Jerome Niyonzi mbanemeshe kino kiyago ntisangwe mwese duhana ijambo.
Sangiri kiyago. Sangiri jambo nikazoza. Kazoza.
Kaze kandi mu kino kiyago tugirana na honorable Agatogwasa asanzwe ari cegera cy'umukuru w'inama nshinga mateka y'u Burundi aho turiko turabira hamwe aho ahagaze ku byerekeye akaga igihugu cy'u Burundi uno munsi kirimo aho hijya no hino kuva amatora baye haboneka ubwicanyi haboneka abarundi bapfa ku bwinshi abandi ugasanga barategwa hijya no hino uno munsi bamwe baragezaho bavuga bati hakwiye mbere ibiganiro byogirwa hagati ya leta n'abahunze igihugu abandi batahubwo byobera mu Burundi gusa reka mbere hari nabageraho bagira bati harakwiye inteko mva makungu zoza gukingira abarundi muri kino gihe biboneka ko bicwa bunyamaswa no munsi rero Agatogwasa twifuza kumenya ico yiyumvira kuri bino bihe igihugu kirimo honorable Agatogwasa nk'umwe mu barongoye ugwego ruvugira abanyagihugu uno munsi mwebwe mubona yuko ico kura abarundi muri kano kaga ari giki
je narabivuze karabikwiye nabo twa tunabo dusangiye ibikorwa hari inyabuna vyihuta vyihuta ibiganiro hagati y'abarundi bidakumira bitunganywe niyo nzira yonyine yo dutuma twirinda akajagari twirinda ihungabana ry'umutekano kujyamana kibi byarafashe umwanya kugira ngo nivyo biganiro vyo hagati mu gihugu bitangure amakungu yaragerageje nayo nyene gufasha mugabo murabona yuko ntibiriko biratera imbere gose kuko kimwe coco je nemeza yuko amahoro agirwa n'abankana kuko abakunda nabo babasanzwe bayafitaniye ntangorane uyu munsi rero ibiganiro ko hariho umugwi ubijejwe nibaza yuko ukuntu biriko birakogwa kumviriza wumvirize bamwe hamuzoje kumviriza abandi ego ni imwe mu nzira mugani baza ku inzira irashe kwa ruko bose bumvirizwa icyarimwe kugira ngo ducungure umwanya kandi nibaza yuko kubavuga ati byobera byose mu Burundi barashaka kuba ivyo bavuga ari byo ariko je nkavuga nti none byobera gute mu Burundi kandi tuzi ko ari abari hanze uyu munsi batokwidegembya baramutse baje ngaha mu gihugu
ariko abari hanze benshi bavugwa uno munsi ubutungane busa n'ubumaze kuzabura batuma kuri utoki yuko bashobora kuba bagize ko bo baragize uruhara mu itembagazo ry'ubutegetsi
naho nyene nagomba gushika mu gihe umuntu avuga ati wewe naka twaragusohoreye umutahe urumva ko uwo muntu umubwira ngo ngwino tuganire ngaha mu gihugu ko bagize uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi ico ni kimwe ariko none hoho nitwavuga ngo abo kirazira kikazirizwa yuko bumvirizwa bari iyo bari burya ntiko bari nko kubaha impigi yuko noneho bokoresha ingufu n'ingimba kugira ngo bashike ku byo bipfuza je nibaza yuko mu byukuri nimba bari bashatse gutembagaza ubutegetsi abatware bakagira amahigwe uwo mugambi wabo ukaburizwamo boraba icoruta ikindi hagati y'ukubandanya babakumira nuko babavuga bati mwebwe ariko murafise amafuti aya naya 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 nivyo twovuga na vyose hariho bimwe bimwe tutobemerera kukarorero hanyuma kandi kindi je nibaza yuko kuri iki kibiganiro iyi commission uyu mugwi ujejwe ibiganiro hano hagati mu gihugu warukwiye nyabuna gukorana nuri ya mugwi mpuzamakungu ibiganiro bakabikorera icyarimwe noneho bikaba ibiganiro bifata umwanya mugufi naho atabavuga ati ni nakashamiranye na naka biragaragara yuko hariho uruhagarara cyane cyane ngaha muri Bujumbura no mu makumi na mwamwe nk'iyo za komine Mugamba za Burambi n'ahandi umuntu aza yumva rimwe na rimwe abo bantu ibyo aribyo byose sinibaza yuko uwo muntu yagiye gutora inkoho yagiye gutora grenade sinibaza yuko ikibazo ciwe ushaka kugitorera inyishu ushaka kukivuga ati je buryo ujya muntu ari karagira ukunuko nuko kubera mbo ni ibintu kunuko nuko si uwo munyagihugu wo muri kucenda juru hariya yitungiwe na yasuka nibaza yuko hoba hariho abantu b'abanyepolitiki bwana bo bashaka nabo guca ku rwego rw'ubutegetsi abo rero urumva rero nibo rero bakwiye rero kuganira rero na leta ukuntu ivyo byohagarara iyo ngimbi kavaho hakabaho kuje inama n'ingingo kugira ngo ingorane zihari zitoregwe umuti hama nkuko byose byakomotse mu matora je nibaza yuko umuti nyezina uzoboneka biciye nubundi mu matora ariko imbere yuko amatora yoba nuko ubwa mbere na mbere abo bahunze bishoboka yuko babanza bakagaruka mu gihugu kugira ngo nubundi ayo matora abe bose bashobora kuyagiramo uruhara kandi nibaza yuko hagezeho abarundi dukubita katima mpembero tukaraba amasezerano atandukanye n'imyumvikano itandukanye byari bisanzwe bihari biduza noneho muri uko kuganira ivyo bikatubera nk'umushinge duherako ni nkuko uyu munsi ari izimvugo ziriko ziravugwa ngo amahonya bwoko nibiki nibiki je no saba umurundi wari we wese yabo muhutu yabo umutwa yabo umututsi cyane uko yo kwita kose ntihagire umuntu amuzirika kucatsi amubesha ngo namushigikire mu bidashigikirika je maze imyaka 52 ubu ndashobora kwihweza kahise ku Burundi nitonze nkabona ibinyegezwa bimwe bimwe muriko novuga nti iki kibazo bavuga ngo cihonya bwoko nakagwi kabantu baba afise inyungu ziwabo bashaka gukingira canke bashaka gushikako si kibazo c'abarundi bose nimwashaka murazompinyuza nimwasanga micombero itunga giwe yagenda agahamagara abatutsi bose ati nimuze dusangire na rose cyanyu wundi mutware uwo ari we wese muzo wamumbarira ni haba bwa bunyonyezi bose twumva ngo nakaturiye amamiliyaridi ni haba hari numwe agenda agacamagara abo basangiye ubwo kuti nimuze na rose muzoheza mumbwire yuko koko hari ubwoko busha kwiyumvira guhonya ubundi mugaba akagwika abantu karashobora kwitwaza ubwoko kugira ngo akore ishano ngo gakingire ibyo gafise canke gashikire ibyo kipfuza gushikira rero nuko atamurundi numwe yoba umuja w'ivyumvira umwe nibyo
mu biganiro bimaze iminsi bibera hagati mu gihugu bigwa n'urya mugwe washinzwe haramaze kumvikana benshi basaba bati ibyizwa shingiro risubigwemo ikibazo cy'ibiringo bagifute ibyarusha bizimangane muhagaze ngaho
ntihagire umuntu aza guteragira ibyiyumviro mu bantu ngo ejo nibazi wanyu kubabaza uravuga ukuri avuga kuriya nibareke abantu bavuge ibintu uko babyiyumvira ntibavuge ijambo batamitswe iyo ngingo nayo nyene abantu barayumvikanye kwiyarusha nibayubahirize ntacyo yica
arusha hari nabavuga nabo muri cyo biganire bati arusha ahubwo nifutwe yose
ubutabona akamaro arusha yoba yaragize kugira ngo abarundi habeho kwemerana na gatoyi niwe yovuga ati nibayifute mugabo je nibaza yuko arusha nubwo atari nk'injiri irafise icyo yafashije uyu munsi hano hari wacu mu Burundi nta muntu yo kwiyumva yuko ari kivume kubera akomoka mu bwoko kanaka hanyuma ikindi naco none umu prezida atwaye imyaka 10 ntihagije burya yakoreye neza igihugu nibo mushimira none abavuga ngo nibabikure muri Tanzania kuva bikukira 1961 gushika uno munsi kiretse Nyerere yatwaye imyaka myinshi gusumba abandi uwamusubiriye mwinyi yatwaye imyaka ingahe uwasubiriye mwinyi mukapa yatwaye imyaka 10 uwasubiriye mukapa Kikwete yatwaye imyaka 10 nuzenye Magufuri umva ari wakangahe kandi arazi yuko inyuma y'imyaka 10 y'imyaka 5 azabafisa amahirwe yo gusubira kwitoza niyo yagira amahirwe bakamutora na marame mugabo inyuma y'iyo myaka mu 2005 ntazosubira gusubira kugira gutengwaze yitoze ivyo arabizi si kibazo rero kuri we kukino netweho twumva yuko twoguma twishishitira ngo ntihakabe kuvuga ngo biringo ngo ndibagire gute
ariko bavuga gucyo bagashyiragira bati none honorable Rwasa kuba ariko rakorana n'ubutegetsi muri muri ico kiringo ibyo avuga n'ibyo yemera si bimwe
cyo ivyo nemera ni demokrasi nkeza buntu ihera ku mwene gihugu igaherera ku mwene gihugu si demokrasi umutware amutegeka ngo je ivyo shaka nibi
no musaba FNL bamwe ariko baricwa abandi bakaba bapfunzwe mu mabohero bavuga ko Rwasa yabahevye barakurenganya
barandenganya mugabo kandi si bo barundi kuko abanyepolitike benshi aho gukora politike ngo bavuge imigambi yabo bashima guteranya abandi ngo bikunde baronke ababayoboka
mukurangiza rero ubwikanyi buri mu Burundi muri kino gihe n'indazo buhagarika
ubwikanyi buri mu Burundi buzohagarikwa n'abarundi twebwe nyine ubwacu igihe umurundi wese mu batware n'abarondera gutwara twese twokumva yuko igihugu ari itunga rusange amahoro ntiyo ntibwoca kabira taragaruka ga mu Burundi
aya mabi ariko aba mu gihugu honorable agatogwasa mu bazoya bazwe ntarimo
cyo nayo nzobazwa kuko nta ruhanda yafisemo
reka ndagukengurukiye nsozera na kino kiganiro nibutse ko no munsi cyari ikiganiro kidasanzwe aho twashimikiye cyane ku kiyago cha honorable agatogwasa icegera cy'uburongoye inama nshinga mateka tukaba twagiye tugaruka kuri bimwe bimwe mu byo barundi bibaza kuri honorable Gatogwasa no kumizera y'abarundi hamwe no kuco yumvira kugira uburundi buve muri kano kaga muri kino gihe ndagushimiye no kuba witavye ino kiganiro
ndabakengurukiye namwe kuba mwa mpaye kano kanya kugira ngo nishure kuri ayo makenga bamwe nabandi
reka Jerome Niyonzima nshimire nawe wahisemo kumviriza kino kiganiro ikiyago cha politike ntorere kazoza ndakwipfurize kuruhanirwa mu bawe no mu vyawe naho buta
cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio Ijambo
icyo cyari ikiganiro nturere kazoza rero cha studio Ijambo mushikizwa na radio Ijwi rya Amerika cuti namwe bakunzi mwari muteze amatwi ijwi rya Amerika turabashimiye aha niho hagarukiye ibiganiro byacu muri uyu mwanya kuri mikoma ari kumwe nanje Hozine Munezero washize hamwe ibiganiro ni Innocent Kimenyi nawe yenda mushimiye mugire umugoro wa mwiza mwese.